kumva na dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Ni umwanya w'amakuru na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, amakuru hanyu nagizwe nayo muri Afrika, tuyahere muri Ethiopia. Umukuru wa Robert bagwanya leta y'ico gihugu yavuze ko inteko ziwe zegereje umurwa mukuru kandi ziri mu mwiteguro w'ikindi gitero sindamusiga. Avuga ko intambara igiye kurangira vuba cyane mu gihe abadiplomate bakora bataruhuka kugira habe umwumvikano wo guhagarika iyo ntambara. Jal Macro arongoye igisirikare cyiyemeje guhabuza abo mu bwoko bw'aba Oromo Ola mu funyafunyo yagabishije umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed ko abarwanyi b'abanyagihugu bafasha leta bariko barayivako, kandi avuga ko abarwanyi biwe begereje intsinzi. Muhari Ola hamwe nabo bacuditse TPLF nabo wiyemeje guhabuza abanyetigreya bavuze ko bayagize intsinzi ku rubuga rw'intambara mu bice bitari bike, bafata ibisagara biri ku birometero amajenale uva ku mugwa mukuru, kandi ko bazoruhuka bashitsi Addis Abeba. Ariko nta bimenyesha makuru birashika habera imigwano kugira ngo vyemeze ayo makuru. Leta yo irahakana ibyo Barobere bavuga ko begereje Addis Abeba, ariko iza yaramaze gutegura abanyagisagara kwitegurira kwigwanirira. Ibihugu bitari bike byarasabye abenegihugu bavyo kwirinda gufata ingendo muri Ethiopia. Muri Afrika kandi abana b'abanyeshuri bashika kuri 26 barafuye igihe amasomero barimwo yubatswe n'ibiti yasha aratukombera mu manuko bwa Niger ejo ku munsi wa mbere. Umukuru w'igisagara Maradi yitwa Chaibu Abubakar yavuze ko hambavu yabo bana bafuye abandi 13 bakomeretse kandi barembye cyane. Yongera koko abo bana bari bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu. Ahandi havugwa amasanganya ni muri Sierra Leone yatabaje amakungu ejo ku munsi wa mbere isaba imfashanyo z'ibikoresho byo kuvura mu bitaro byarengewe. Ni nyuma y'isanganya y'ikamyo yikoreye ibitoro yahiye ihitana abantu barenga ijana ku mugwa mukuru Freetown. Ibitigiri bimaze gushigwa ahagaragara cyerekana ko abantu bashika 101 bafuye hamwe n'abandi 91 bakomeretse muri iyo sanganya cyabaye ku munsi wa gatanu igihe ikamyo yari itwaye igitoro cyo mu bwoko bwa esanse isekaniye n'iyari itwaye peteroli. Tukiri muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAM rivuga ko ririko rirarondera miliyoni 65 z'amadolari zo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa muri Zimbabwe. Icyo kigo cya ONU kivuga ko cyasanze abantu barenga miliyoni 5 muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika bashobora kuzokugarizwa n'inzara mu mezi ari imbere. Belinda Popovska avugira PAM muri Zimbabwe yabwije ijwi ry'Amerika ejo ku wa mbere kw'icyo kigo cyatanguye kurondera amafaranga yo kugurira ibifungurwa ababikenye. Zimbabwe yigeze kuba ikigega cy'ibifungurwa mu karere ka Afrika y'ubumanuko imaze imyaka ihanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Ibi byatumye yama ihanze amaso amashyirahamwe y'abagiraneza nka World Vision, USAID hamwe na PAM kugira afungurire abanyagihugu bayo. Ku mugabane wa Burayi, abasirikare ba Portugal bari mu nteko zishyirahamwe mpuzamakungu ONU bikekwa ko binjije mu gihugu cyabo amabuye y'agaciro basahuye muri Repubulika ya Centrafrica. Igipolisi muri Portugal cyarasatse mu bibanza bitari bike mu gihugu ejo ku munsi wa mbere inyuma y'uko gihawe amakuru avuga ko abasirikare b'icyo gihugu bari mu nteko za ONU muri Afrika bashobora kuba barinjije mu buryo butarekuriwe n'amategeko ku butaka bwa Buraya amabuye y'agaciro ya diyama, ibiyayuramutwe hamwe n'inzahabu bivuye muri Afrika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Leta y'u Burundi igiye guhagurukira abacuruzi bihakuza muri biciro uko bishakiye.
Kumunsi kumunsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika abaguserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kududa ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Uyu ni Capitoline Niyonizigiye, Minisitiri w'Ubucuruzi mu Burundi, ubwo yari imbere y'inama nshingamateka gusobanura ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli hamwe n'isukari. Umutekano muke ukomeje kumvikana mu gace ka Bunagana mu ntara ya Kivu ya Ruguru nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo. Si muri Kivu ya Ruguru gusa havugwa umutekano muke, impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi, zifuza ko bazazikorera ubuvugizi ku bibazo by'umutekano muke. Izi nkuru mbabwiye muri make hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimujye kure. Ibihumbi by'Abanyekongo bo muri Kivu ya Ruguru hafi y'umupaka wa Uganda wa Bunagana batangiye guhunga mu rukerera rw'ejo ku wa mbere kubera ibitero bivugwa ko byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo ahitwa Tsanzu na Runyoni. Inkuru y'umunyamakuru wacu muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Amakuru dukesha amasoko y'ijibu rya Amerika muri Kivu ya Ruguru avuga ko inyeshamba za M23 zagabye ibitero ku ngabo z'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru birakomeza kugeza kuri uyu wa mbere ku manywa. Gusa abahungaga ntabwo bari bazi wagabye ibyo bitero uwo ari we. N'amakuru amwe yaturukaga muri Congo ntiyagaragazaga umutwe wagabye ibyo bitero. Ariko amakuru dukesha amasoko yo mu mutwe wa M23 avuga ko aribo bagabye ibyo bitero. Umva uko byari bimeze ku rugamba. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bahungaga.
Magana amasasu yarereje n'umugoroba isaha itanu aho za Tsanzu na Runyoni bageze saa irindwi bari kurwana.
Wowe ubu ngubu uri kuvugira he?
Ubu ngubu turi mu Buganda. Ntabwo na n'ubu twari twamenya abahekerane mbari bande.
Ubu se mwahunze benshi?
Bose bari Buganda abantu babunagana ya Congo. Na n'ubu bari kuvayo gusuka mu gitondo. Ni mu bihumbi basi.
Hari ababo bakomeretse se?
Umuyobozi
w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda hizo mpunzi zirimo guhungira Ismail Ndayambaje yatangarije ijwi ry'Amerika ko bafite impungenge ko umutekano muke n'indwara z'ibyorezo nka COVID-19 bishobora kwiyongera.
Aha ibunagana ibintu bitoroshye byabaye ibibazo birebire. Twabonye abashyitsi nyine bo ku gihugu duturanye barahunga intambara. Ibintu ntabwo byoroshye, intambara yabaye intambara hirya y'umupaka muri Congo. Abantu bamaze kwisuka benshi, ubu turindiriye kubona ubuyambi guturuka mu UNHCR. Gusa abantu b'igitongore gishinzwe impunzi bamaze kuhagera. Ubu ngubu turi gupanga uburyo dufatikanyije nabo uburyo twabakuranga tubajane aho baba baruhukiye gatoya deni turebe ukuntu UNHCR yabaherereza aho ngaho ubuyambi hanyuma babajane mu nkambi zikwiye. Nyine
urebye n'amaso yawe ni nk'abangahe? Ni benshi cyane. Ni wabarira gute mu mibare?
Abantu baranga mu mubare barenga nk'ibihumbi 50 kuko uri kubona ni district yose ya Rutshuru Jomba yose irahangaha. Harimo n'abari guturuka za Kigali bamaze kugera ahangaha.
Ndumva abantu 50 ni benshi cyane kandi umujyi Bunagana ni mutoya. Ndumva ko hari ikibazo ubu ngubu.
Ni ikibazo kitakoroheye kubona, urabibona nyine ibintu bya kwituma bashakira ibyo kurya n'ibintu biremereye cyane. Gusa turizera yuko dukoresheje UNHCR n'ubuyobozi bwa district ya Shoro ni mu masaha ari imbere abantu baraba ari kugabanyika ko UNHCR twemereye ko igiye gushaka ibimodoka bikabajyana Nyakabande.
Ariko nkamwe nkawe ukuriye umujyi w'Bunagana ndumva ko mwaba mufite amakenga y'ibintu bitandukanye by'isuku, iby'umutekano. Ku ruhande rwanyu nta mpungenge mufite?
Ubu ngubu twe turabonganuwe cyane. Urabizi Congo ni igihugu cyo turi kwigengeramo n'ubundi burwara bwa Ebola na COVID-19 iraho ngaho. Ni abantu basa n'abatarahuye nayo, nta n'umwe wambaye agapfukamunwa ahangaho. Ubu ngubu ni ibintu byo tufitemo impungenge nyinshi cyane ku mutekano mu buryo bwa sekirite. ariko perezida atashikanya ko biraza gushira
leta ya Uganda ntacyo yari yavuga kuri iyo mirwano n'abahungira mu gihugu cyayo ariko ishira hamwe itabara impunzi HR ndivuga ko rimaze kwakira bamwe ariko akora igishaka aho kubacumbikira n'imfashanyo yo kubaha amakuru aturuka aho ibunagana avuga ko abasirikare n'abapolisi ba Uganda bashize ibirindiro ku mupaka ku ruhande rwa Uganda mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abahunga nibutse ko mu 2012 M23 yatangije intambara ivuga ko ishaka gukuraho akarengane ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri icyo gihugu n'umutekano muke uhora muri ako karere ka Kongo umutwe wanafashe umujyi wa Goma igihe gito ariko uza kuhava usabwe na perezida Museveni wa Uganda kugira ngo ugirane ibiganiro na leta ya Kongo yari yobowe na perezida Joseph Kabila icyo gihe ariko kuva ubutegetsi muri Kongo bwahinduka binyuze mu matora perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi anengwa ko yirengagije ibibazo bya M23 kuburyo atashize mu bikorwa amasezerano leta yagiranye n'uwo mutwe Ignatius Bahizi ijwi rya America Uganda
Chuti z'ijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukivuga kuri iyo mirwano ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwatumije inama y'igitaraganya yarimo n'abayobozi bagisirikare mu mujyi wa Goma ni mu gihe abatuye uyu mujyi bateye ubwoba n'ibi bitero Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Aria Sanka Darius uri mu mujyi wa Goma amubaza kuri iyo nama n'uko umutekano wifashe muri uwo mujyi.
Inama imaze kurangira yari irimo umuyobozi w'intara Generali Constantima ari we guverineri akaba ari namo umuyobozi w'ingabo mu gihugu Generali Rutanami Terekenda Mutrenke wari uri aho mu ruzinduko i Goma icyahasize icyo gitero cya Musange ari mu ruzinduko hano i Goma. Iyo nama imaze kurangira mu kanya umuvugizi wa guverineri Generali Kizza Ekenge aremeje yuko ari abarwanyi ba M23 ngo bakoze icyo gitero muri ako karere k'Ituro akongera akamenyesha yuko kuva mu gitondo intambara iracyakomeza ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye cyane kugira yuko ikindi kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 kitazakwiyongera ku bindi bigeragezo bafite kidashoboka mu gihugu cya Congo no kugira kirasiba
uvuze ko bemeje ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa M23 M23 basobanura impamvu bavuga ko ari M23 yagabwe igitero
bemeje ko ari M23 kubera yuko ubushize ari atwari turi ku itariki 12 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize abo ba M23 bongeye baratera tugari na bigega n'ahandi bigega muri ako karere k'Ituri nanone yongeye aravuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 bongeye bagenda bariza barateye nanone ku musozi wa Sadinyo niyo mpamvu na kundi bari kuvuga ko ari abandi barwanyi atari abo ba M23 kubera yuko bajye bavuga ko ku bafite ari barimo abo ngabo bemewe ko ari abarwanyi ba M23
Darius icyo kibazo cy'umutekano birumvikana n'ubwo cyabaye kuri metero hafi 100 uvuye i Goma aho igoma avuga ko umutekano wifashe ute kuri uwo tuvugana
ahanga igoma umutekano ntabwo ufite ikibazo muri aka kanya ariko mu manywa abaturage bari bafite ubwoba kuba bagira yuko wenda ibyabaye Bukavu igihe cy'umwe gishize cyatangiraga wenda bishobora kugera ahandi igoma kwa hivyo wa polisi na wa sikare wa wa sikereho se mungi anuari ita matiro ya reta na nino umarote wa mwanda mbidi niyo wa sikare wa riba wa hivyo kwa sumayuko wa sikoma wa sana wa sikuto wa hivyo kuwa kukizu kote kukira wa sikari mkeka na uko utanzwe uwa kambi na nama sura kwa hivyo kwa kura wa hivyo kwa hivyo.
Amakuru twatangaje kare yemezaga ko abatuye mu turere turi hafi ya Bunagana batangiye guhunga berekeza muri Uganda. Abo baturage baracyahunga, watubwira ko
bitewe n'uko General Kenge amaze kuvuga ko imirwano iracyakomeza, abo bantu bakomeza kugira iyerekeza i Uganda.
Kuba twumva murabyumvise ko telefone y'umunyamakuru wacu ari ya Sanka Darius Igoma icitse tutarangije kuvugana, ariko yasozaga avuga ko abahunga bakomeje guhunga bagana muri Uganda kandi ko imirwano ikomeje mu gace kegera umujyi wa Bunagana uri hafi y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda na Kongo na Uganda.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu mujyi wa Bujumbura na hagati mu gihugu cy'u Burundi hari ubukene bw'isukari na lisansi. Ibi byatumye abashinga amateka bahamagaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa mbere kugira ngo atange ibisobanuro. Yavuze ko Minisiteri ayoboye irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abadandaza ntibicike mu kiza ngo bazamure ibiciro by'isukari na sima. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nta n'ukubwira ati basi ndayifise iradzi baguma batubwira ko ataye.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganijwe ijya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu marimantasiyo niho kenshi twahora tuyikura no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Aho ibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironka nk'abantu hari igifite nabimenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine urabona nk'icyayi c'amata. Ibi byose ni ibintu dusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera atasukari. Yaba basi twayirongikana tuzimba hoho byotu
kurabaye cyanye intango zo kwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Icyo bikoze Sosumo ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsiye atandukanye mu gutanga isukari hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara cya Bujumbura.
Kuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu kuko hamwe bose tubabwira ngo nimuze mutorere isukari umusumwe. Ni kuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo twa twamwiyumviriye imbere y'igihe twishura mu gishingo ciwe ashaka kuvuga ko atasukari afite umunsi mugabo ejo ari bari kuri program. Rero twende bazaga ipanze neza isukari rino hariho abantu bakoresha isukari cyane nk'udufate nka boulangerie. Boulangerie ni ni restaurant ni indya direct urumva ngo birashika gasangaraje urumva mwe nabo chani vinite do production kundo fata nkaba banakira abafuto abuna abantu ivyiwe ubirindirije ngo niyingariza niho mwebwe muri kurutonde usanga kumbura na byinshi bipfuye. No kuvuga rumwe nabo bantu aje turabisabira uburenganzira abatoyoboye hejuru bakaturekurira kandi ntangorane bagira.
n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku mastasiyo amwamwe nta kihari ahandi naho bakadoza igiciro canke bakanka kugitanga nkuko vyemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye
twe nk'ubugoroba nko kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoroba naho ndaza kubisigurira mu boss numve kungene ashora kubyuma
mvuye ingozi naje guhera sata ingozi nakiriyo unazungurutse bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima burahagarara ubuzima tubuzenga
iki kibazo kimaze impundu nka zitatu ariko n'icyari bwa bura cyane cyabura kuse cyasimimwe ubu niwe twatanguye kukibura cyane
cyanye igikapfuma kizima mugo kikaboneka ko umuntu yari wayicaye nk'uri ingozi y'ibujumbura azoza gute nyamba yatangiye bubize kuva ingozi z'ibujumbura zoshatanga 15 uyumvuye wese arashikiye
abashingamateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga nico kibazo babajije umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro igituma isukari igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vyankenegwa nk'isima bikenye bafite amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mpisho aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko ico kibazo ubushikiranganje arungoye bwagifashe mu ntoki kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanirwa
nawe akana ko atoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi ariko ivyo arizo zose twokwemeza ko atari byinshi gushikaho vyoba ari byo bituma bikena mu gihugu inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabuka mbibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa
kugira ngo nyakwa mushikirangaye tubasabe ntuvyicari ahubwo mubihagurukire kuko muvyicariye urumva ni mubihagurukire
yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turavyemeye kandi ngira nuko nyene kansovye n'ukuri biraturaje ishinga kumunsi kumunsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo kiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika babuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro
akarorero ka hafi k'abahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka Spes Caritas nje barikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mabanga yiwe mu biro vy'inama nkenguza amateka Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya America
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya America umbere ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi zifuza ko abo zatoye bazazikorera ubuvugizi mu mashyirahamwe atandukanye ku bibazo by'umutekano muke uri mu karere inkambi ya Rusenda iherereyemo ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
na matora yaragaririwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Nzoyiramye Matias Nimbuzi yo muri inkambi agenda n'ubumuga yifuza yuko bamutoye bakwibanda ku mibero y'impunzi
ubuvuzi ni twaronka icyo turimo turabasaba rero izindongozi tutoye nuko bo tubera imbere akatubera amaso mu mfashanyo zishoboka bakaza batugezaho kuko turabantu tutishoboye turabantu turi nyuma y'abandi ingorane twamatwagize ni nyinshi bakatubera imbere bakamabazi dufashijemo icambere ifungurwa murabona ko nk'ifungurwa zidakwiye ariko ibyo byo nukubitegereza bazudusabira hirya no hino hanyuma uburago yamahema arahera hakugira ngo babanze biteho ujya mu nda tishoboye ugasanga umuntu yarose ihema kabiri cyane gatatu ari umuntu akomeye
Anshaki Andre we yifuza iko batoye bashakira impunzi igisubizo ku bibazo by'umutekano w'imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu sekter ya Tanganyika ari nk'inkambi ya Rusenda iherereyemo
nk'impunzi yo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza kwa abantu turiko turatora kuri uyu munsi izitari ku munane z'ukwezi kwa 11 botomarira turifuza ko badukura aho tugeze bakadushikana handi hantu kubikibazo kijyanye n'umutekano turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke aha muri inkambi ya Rusenda no muri kano karere cyane cyane muri zone ya Fizi na sekiteri ya Tanganyika aho twicaye turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke turifuza ko botubera indongozi nziza zo kutuvugira haba muri leta yatwakire ya Kongo haba mu babanyi abo tubana nk'ababanyi b'ubwoko bw'abembe n'ubwoko bw'abanyamurenge
usibye ibibazo by'umutekano muke uburaro butari bwiza ubuvuzi ndetse n'ibifungurwa bidahagije abatoye bifuza yuko byabonega umuti abitabiriye amatora barifuza kandi ko n'ikibazo cy'uburezi cyakwitabwaho
kibazo cy'abanyeshuri cyatubereye ingora bahizi uyu munsi abana bariko barirukanwa ntibagira ama uniforme kandi ntayo bapokejwe kandi basabwe bazi ko mu mafaranga dusanzwe dupokera ya ratio idolari 12 ku kwezi hashira gutunga umuntu no mu gihe arizo zivamo n'impunzu n'ibyambagwa kuzikuramo uniforme nazo bikaba zinazimbye bikaba bigorana uyu munsi amashuri yatangiye kandi bariko barabaza ngo uniforme ziri hehe niyo mpamvu rero bogerageza kudufasha kugira ngo nabana barabukuntu biga
Bizimana Emmanueline yatorewe kuyobora village ya kabiri
Jewe kintu ngiye gukorera village yiwanje nukuri cyambere nziruka ku bintu by'umutekano muri village ntungabane nzoba maso nashaka ndare nasinziriye ku bw'umutekano kuko umutekano ni udusinzi kaje ngaha ikindi nacyo jewe nzoba korera icyari cyo cyose leta izoba yanumye senera amashyirahamwe yose azobahurikiye ngaha icyo azonuma kurondera abene gihugu nzobarondera nabo jewe sinziherereza ko icyari cyo cyose nigire nka babandi biherereza zako icyo bazoma nzoba hako dusangire
Habyarimana Frank nawe ari byo yifuza gufasha impunzi za mutoyi
zoba serukira vrema imbere mutwazo twatwe twezo batuhari ubyo babishoboka hari ikibazo cyo kuzababura amataye hari n'ikibazo cyo kusanga abana amazu yarabomotse bakabura n'agashitinge ugiriki ibyo nzokoresha ingufu kugira ngo ngende ndodora imbere ndabikomeza barunka dushitinge nibaze banyagiye
mumenya yuko umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda wazatugwa kuwa gatatu wa kino cumweru Veda Sengabo ku bwa radijwi rya America mu Rusenda mu ntara kivuye
Banyanyi bijwi rya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tubibutse ko iyi mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu Shuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije nimuze gucikwa nibiza gukurikira tubashimiye rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na Edil Gwem Fasil Gebehu ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
It's the MP record. Dr. Marsh production. 47, your smile.